Murugurukino rwahuza Kameruni n'u Rwanda umugesero kiragihugu w'u Rwanda Amavubi wagiye muri cyo gihugu urondera insinzi hasi hejuru biturutse ku gurukino rwagiye gutangura Cape Verde iri mu kibanza cya kabiri ifite amanota 7 u Rwanda rufite 5 abakinnyi b'Amavubi bavyifashe nk'uko bashoboye kose igice cya mbere kiza kurangira ubusa ku bundi muri cyo gice uburyo bwo gutsinda bukaba bwari ku ruhande rwa Cameroon aho Vesa Abubakar yagoye cyane abakinnyi inyuma b'u Rwanda igice cya kabiri kitaramara n'iminota 10 Olivier Kwizera umunyegore w'Amavubi yakoze ikosa inyuma y'agace kiwe umuhagarikizi w'urukino aca mu ikarata itukura asiga bagenzi be badakwiye ikaba ibaye ikarata itukura igira kabiri aronse mu nkino zibiri zikurikirana inyuma y'iyo aronse mu nkino za Shan mu gice cya kane gishyira cya nyuma u Rwanda rukina n'igihugu cya Guine Emery Mvuye kuri yasomye Amavubi batsinda Mozambique mu rukino rugira gatanu rw'izo nkino niwe yaciye aja mu igori naho abakinnyi b'Amavubi batari bakwiye babandanije kwitanga kugira barondere iyo ntsinzi yari kubatuma bajya mu nkino za nyuma za Afrika ariko ntibyakunda kuko urwo rukino rwagiye kurangira rubusa ku bundi naho Amavubi yari gutsinda nacyo byari gutanga kuko igihugu cya Cape Verde cyakinnye urwo rukino rwa nyuma gifite amanota 7 cyatsinze Mozambique iwabo igitsindo kimwe ku busa uwo mugwi ucukwiza amanota 10 mu gihe u Rwanda iyo rutsinda utari kurenza amanota 8 mu itsinda fe Kameruni ikaba yarangije inkino iri mu kibanza cya mbere n'amanota 11 Cape Verde ya kabiri n'amanota 10 u Rwanda mu kibanza cya gatatu n'amanota 6 Mozambique nayo iza mu kibanza cya nyuma n'amanota 4 turubutse ku Rwanda ruheruka mu nkino za nyuma za Afrika mu mwaka w'2004 Urundi nabwo bwagiye gukina na Maroc ibyago byamaze kurangira kuko Mauritania yari yamaze gutsinda Centrafrique igitsindo kimwe ku busa icyo gihugu gicagikiza amanota 9 naho rero Burundi bwari gutsinda ntibwari kurenza amanota 8 urwo rukino intamba mu rugamba ntizashoboye kurutsinda kuko rwagiye kurangira Maroc itahukanye insinzi y'igitsindo kimwe ku busa cyatsinzwe na Munir El Haddadi ku munota 44 uwo mukinnyi akaba yarigeze no gukinira igihugu cya Espagne intumbero Burundi bwari bwihaye yo gusubira mu nkino za Afrika bwari bwagiye mu bwa mbere mwaka 2019 bukaba butayishyitse ko Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.